umugambi w'igihugu wo gufasha abagendana ubumuga hamwe n'uburenganzira bw'abitavye umugambi. Umugambi w'igihugu wo gufasha abagendana ubumuga witwa NDIS ni uburyo bushasha bwo gufasha abagendana ubumuga kugira ngo baronke imfashanyo bakeneye kugira ngo babeho neza. Umugambi NDIS hamwe n'uburenganzira bwawe bwo kugira umutekano, kubahwa hamwe no kuronka ubufasha hamwe n'imfashanyo bishimishije. Gusaba umusiguzi afise impamyabushobozi yo kugufasha kuvugana n'amashyirahamwe yose, ni ukuvuga NDIA hamwe n'ayandi mashyirahamwe agufasha mu mugambi w'indinganizo ya NDIS. Guhitamwo imfashanyo uronka n'uburyo bakuronsamwo ubufasha. Kuvuga ibitagenda neza no kurega mu gihe utashimishijwe n'umwanzuro canke imfashanyo uri kuraronka. Umugambi NDIS urafata ingingo. Nimba ushobora kuronka imfashanyo muri NDIS, ubwoko bw'imfashanyo ushobora kuronka, ingene imfashanyo ushobora kuronka ingana. Mu gihe utashimishijwe n'umwanzuro wafashwe na NDIA, urashobora gusaba NDIA gusubira kwihweza umwanzuro, bavyita umwihwezo wabanyine gufata umwanzuro. Ufise amezi atatu uhereye igihe uherewe urwandiko rw'indinganizo yo kugufasha canke urwandiko rw'umwanzuro kugira ngo usabe NDIA kwihweza umwanzuro. Mu gihe udashimishijwe n'ingingo ivuye mu mwihwezo wabanyine gufata umwanzuro, urashobora gusaba umwanzuro ukwihwezwa n'ubucamanza bujejwe kujurira, bavyita kandi umwihwezo w'abatafashe umwanzuro. Urashobora kuronka ubufasha bwo gusaba umwihwezo w'abatafashe umwanzuro kubajejwe kujurira mu mugambi wa NDIS batari mu mugambi wa NDIS. Kuronka imfashanyo yo gushira mu ngiro indinganizo yawe. Ni waba ukeneye gufashwa mu kuronka ubufasha n'imfashanyo biri mu ndinganizo yawe ya NDIS, urashobora kurondera ugukurikirana mu gihe uronka iyi mfashanyo mu ndinganizo yawe ya NDIS. Abakujejwe kugufasha bakwegereye, abakorera umugambi wa NDIS bakwegereye. Nimero ya telefone 1 8 8 8 1 1 1 hanyuma ugasaba kuvugana nabo mu mugambi wa NDIS bakwegereye. Nta ngorane kuvuga ibitakunejereje no kubimenyesha. Urafise uburenganzira bwo kumenyesha ibitagenda neza hamwe no kuvuga ibitakunejereje kuri NDIA mu gihe utashimishijwe n'imfashanyo baguhaye. Urashobora gukora ibi: kuvugana n'umuntu ku biro vya NDIA, kuzuza urupapuro rw'ibirego hanyuma ukarujana ku biro vya NDIA, guhamagara NDIA kuri 1 8 8 8 1 1 1 kurungika email kuri feedback@ndis.gov.au, guhamagara Commonwealth Ombudsman telefone 1 3 3 6 2 2 ubaye udashimishijwe n'ikivuye muri ibi, urashobora kuvugana n'ishyirahamwe rivuganira abantu rikwegereye. Nta ngorane kuvuga ugatanga ibyiyumviro canke ibirego kubijanye n'imfashanyo uronka ijanye n'indinganizo yawe ya NDIS. Mu gihe bitakushimishije, urashobora kuvugana n'abasanzwe bagufasha kubijanye n'amakenga yawe hanyuma ukabaza ko bogufasha. Barashobora kugira icyo bongeza ko ciza mu buryo bagufasha wewe canke umuryango wawe. Urashobora kubaza umuntu wizigiye canke umuntu ashobora kukuvuganira bakavugana n'abasanzwe bagufasha. Guhindura abagufasha ni ukuvuga ko ushobora guhitamwo irindi shyirahamwe rishasha canke ukurikirana iby'imfashanyo zawe mushasha. Urashobora kubaza NDIA ukurikirana iby'imfashanyo zawe canke ushobora kuguvuganira kugira ngo agufashe muri ibi. Kuvugana n'urwego rujejwe gukurikirana irangurwa ryiza ry'umugambi wa NDIS, NDIS Quality and Safeguards Commission. Kandi birashobora gutuma uburenganzira bwawe bukingirwa kandi ukaronka ubufasha n'imfashanyo bishemeye. Urwo rwego rutanga imfashanyo yigenga ku buntu kandi bakagumya ibanga kugira ngo abitavye umugambi wa NDIS baronke ubufasha bwiza. Amashyirahamwe ashobora kugufasha ku birego kujurira no kugira umwihwezo. Ijya mbere, NDIS Quality and Safeguards Commission. Telefone rimwe umunani ubusa 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 gatatu gatanu gatanu kane kane ni ku buntu ukoresheje telefone yo mu nzu. Igisata cy'abasiguzi TIS National telefone rimwe gatatu rimwe kane gatanu ubusa. National Relay Services agasandugu kamakete PO Box kabiri rimwe ubusa Penrith New South Wales kabiri indwi mirongo itanu. Amashyirahamwe y'umugambi wa NDIS afasha mu kujurira muri Queensland. Speaking Up For You Inc. Telefone gatatu kabiri gatanu gatanu rimwe kabiri kane kane. Queensland Advocacy Inc. Telefone gatatu munani kane 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 kabiri ubusa ubusa canke rimwe gatatu ubusa ubusa rimwe gatatu ubusa gatanu munani kabiri. People with Disability Australia Inc. Telefone ubusa kabiri icenda gatatu indwi ubusa gatatu rimwe ubusa ubusa canke rimwe umunani ubusa ubusa kane kabiri kabiri ubusa rimwe gatanu. Independent Advocacy in the Tropics muri Townsville na habegereye. Telefone rimwe umunani ubusa ubusa umunani umunani indwi gatandatu umunani umunani. Rights in Action Inc. Telefone kane ubusa gatatu rimwe indwi gatatu indwi indwi. Amashyirahamwe avuganira abantu muri Queensland. Niwaba ukeneye imfashanyo kugira ngo uvuge ibiguteye amakenga ushobora kuronka imfashanyo mu ishyirahamwe rivuganira abantu rikabigufashamwo. Empower Advocacy muri Brisbane. Nimero za telefone ni gatatu gatatu gatanu kane kane icenda ubusa ubusa. Capricorn Citizen Advocacy muri Rockhampton. Nimero za telefone ni kane icenda kabiri kabiri ubusa kabiri icenda icenda. Gold Coast Disability Advocacy Inc. Telefone gatanu gatanu gatandatu kane ubusa gatatu gatanu gatanu. Independent Advocacy in the Tropics ni Townsville kane indwi kabiri gatanu ubusa gatanu. Ipswich Regional Advocacy Service telefone gatatu kabiri umunani rimwe gatandatu ubusa ubusa gatandatu. Mackay Advocacy Inc. kane icenda gatanu indwi umunani indwi rimwe ubusa. Queensland Advocacy Inc. gatatu umunani kane 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 kabiri ubusa ubusa. Rights in Action Inc. Cairns kane ubusa gatatu rimwe indwi gatatu indwi indwi. Speaking Up For You Inc. Brisbane na Kabucha gatatu kabiri gatanu gatanu cumi na kabiri kane kane. Sunshine Coast Citizen Advocacy gatanu kane kane kabiri kabiri gatanu kabiri kane. The Advocacy and Support Center Inc. Ipswich gatatu munani cumi na kabiri mirongo indwi ubusa ubusa. The Advocacy and Support Center Inc. Tumba kane gatandatu rimwe gatandatu icenda indwi ubusa ubusa. People with Disability Australia Inc. rimwe umunani ubusa ubusa kane kabiri kabiri ubusa cumi na gatanu. Commonwealth Ombudsman ni ishyirahamwe ryigenga ryihweza ibirego by'ibitagenze neza ku mashyirahamwe ya Leta ya Australia harimo na NDIA. Telefone ni rimwe gatatu ubusa ubusa gatatu gatandatu kabiri ubusa indwi kabiri canke igisata cy'abasiguzi TIS National telefone rimwe gatatu rimwe kane mirongo itanu. Izi nkuru zateguwe n'ishyirahamwe Empower Advocacy Inc. rijejwe kuvuganira abantu bagendana ubumuga n'imiryango yabo bava mu mico n'indimi bitandukanye. Murakoze.